bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Ndabaramukije nshuti bakunze muteze amatwi ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika risamiye ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Nongera ndabahikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Ikiganiro iwanyu mu ntara cuno musi kiremeshejwe mu studio ya 18 kirongowe na Jewe Diane na Hazwe zimwe zimwe mu ngingo y'ivyo nabateguriye. Nuko rero nshuti bakunzi ntidushoye kubumvisha amazuri ya bimwe bimwe mu byo twabateguriye, ariko ndaza kubabwira kuvyerekeye abana bo mu abana b'abarundi bahungiye mu ikambi ya Mahama bariko baraheba amashure ku bwinshi babitewe n'ubuzima bugoye babayemwo. Abagera ku 150 nibo bamaze kumenyekana ko bahevye amashure. Turaza kubigarukako. Tuza kugaruka kandi ku vy'ubushikiranganje bw'umutekano mu gihugu c'u Burundi bwaranguye muri ano mezi atatu aheze. Aza kuba ari mu ntango za kino kiganiro nayo mu gihugu c'u Rwanda, neza na neza mu karere ka Kamonyi kari mu ntara ya Majepfo harayihaguye imvura nyinshi yonona ibitari bike. Navyo turaza kubigarukako mu ntango. Mugume ku maradio yanyu. Nongere ndabahe ikaze ayavugwa iganino. Umukenyezi Roselyne Akombe umwe mu bagize umugwi igenga ujejwe gutunganya amatora muri Kenya yaraye atanze imihoho mu rwandiko yateye ko mukono kuri wa kabiri tariki ya 17 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2017. Roselyne avuga ko bimwe mu bimutumye afata iyo ngingo hari uko ababazwa n'uko umurwi ariwo utera icuka kibi mu gihugu, kandi ko ariwo ntandaro y'uruhagarara rwa politike rufatiye ku matora ruri muri ico gihugu ca Kenya. Kubwiwe ngo kubanda yifatikanya n'uwo mugwi ni nko gushigikira ko igihugu kibandanya kuba mu byo kirimwo, gutyo akaba ariko aragita mu manga. Umupfasoni asaba abadashima iyo ngingo kumutahura. Leta ya Somalia itangaza ko yahagaritse ibikorwa byo kurondera no gutabara inyuma y'iminsi itatu irenga habaye igitero c'iterabwoba cahitanye abantu bagera ku 300 kigakomeretsa abatari bake mu Mogadisho. Leta iracegeka ico gitero rero kubagwanya umuhari wa Al-Shabab, naho gushika ubu hakiri agacerere kwabikoze. Amakungu kuri wa kabiri akaba yari akibandanya kurunga igifashanyo mu Mogadisho mu gihe amavuriro ariko agerageza kuvura ibikomere by'abaharurwa majana. Ibihugu vya Leta z'Ubumwe za Amerika, Kenya, Qatar, Djibouti vyararungitse imiti n'abaganga biranafasha no gutwara abababaye cane kubavurira mu bihugu vyabo bitandukanye. Abarwanyi umuhari w'iterabwoba wa Leta ya Kiislamu bashika ku 400 barimwo abanyamahanga benshi nibo bishikanye mu kwezi kumwe mu kubasirikare mva makungu barongowe na Leta z'Ubumwe za Amerika ariko bafasha mu ntambara muri Siria. Ibyo byatangajwe kuri wa kabiri na Colonel Ryan Dillon avugira izo nteko. Ryan avuga ko ibikorwa barimwo ari ugutegura ibisasu vyatezwe mu kuzimu mu gisagara ca Raqqa inyuma y'imirwano ihitiye. Ibikorwa vya gisirikare bikomeye bigamije gutuza Burundi uwo muhari biriko bibandaniriza mu buraruko bwa Iraki na cane cane mu ntara ya Al-Anbar, aho mu ndwi imwe gusa bagavye ibitero 30 ku ndongozi za ICC ku bibanza bayoboreramwo intambara aho banyegeza ibigwanisho naho bakorera imyerekano. Radio ya Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nshuti mutwumva muri mu Rwanda turabahaye ikaze muriko mutwumva kuri FM 104.3. Mushobora kandi kumva iganiro vyacu mushike ku rubuga rwa internet yacu ari wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com na ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara. Ikaze nshuti. Nongere ndabahe ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Tubanze rero tunyarukire mu karere ka Kamonyi mu ntara ya Majepfo mu Rwanda yarayeguyemwo imvura nyinshi vanze imiyaga ikonona ibitari bike. Umunyamakuru wacu Asumta Kabu yanyarukiye ngaho Kamonyi akaba ari naho akiri. Asumta, mumeze gute? Asumta, aho muhagaze aho muri ngaho mu karere ka Kamonyi mu ntara ya Majepfo mu gihugu cy'u Rwanda bona vyifashe gute?
chana kugira diani nuko anganga mo kareka kama ni mami rengashi ijita ukarele yose harawabu imvura kugira lije imyaka y'abaturage mu buryo bukomeye hanyuma kandi gikomeye kurushaho nuko yagiye no mu mazu y'abaturage imvura ikagenda ikinjira mu nzu igatwara n'ibintu byose izitaguye nta gikoresho na kimwe cyasigaye mu nzu amatungo y'abaturage yagiye arashoka ajya mu gishanga ku buryo usanga abaturage rwose bayobewe uko bifata hari n'abatuganirije baratubwira bati niyo twabona icyo dufungura wenda yagize n'umugiraneza igira icyo aduha ntabwo twabona ukuntu tubiteka kuko nta gikoresho na kimwe dufite
hari abantu baraza kuraba uko byifashe mu mategetsi kugira ngo twumve ko n'imfashanyo zirashobora kuba ziri ko zirabashikira
ubu tuvugana nari mvuye ku karere ka Kamonyi nabashije kuvugana n'abayobozi b'akarere bavuze ko ikintu barimo gukora ubu ngubu ni ukwihutira gutanga za raporo kugira ngo nyine bazigeze no kuri minisiteri ishinzwe ibiza ariko ubufasha kandi basabwa abaturage bagenzi babo batahuye n'ibibazo ko barasaba abaturage bati mwebe niba mutaye inzu zitagiye murebe ukuntu mwacumbikira bagenzi banyu gusa ikibazo gikomeye n'ugifite inzu ihagaze nta mwaka n'umwe afite mu murima
Asumta hari abanyagihugu twumva baje muri ibyo bibazo hari amazu yoba yabomaguritse nimba yabomaguritse abo abamazu yabomaguritse bitegekanije ko baca baracumbikirwa
baracumbikirwa na bagenzi babo kuko ntabwo yaba minisiteri ishinzwe ibiza cyangwa se n'akarere ka Kamonyi kigaragara nuko batarabona uburyo bwihuta ku buryo bavuga ngo mu cyumweru kimwe baba babubakiye amazu ubu rero ni ukwifashisha bagenzi babo baturanye kugira ngo babe babacumbikiye
urakoze cyane ugume ikurikiranira hagufi iyo nkuru turongera amakuru yacu yo hanyuma Asumta Kaboyi
urakoze Diane
ikiganiro ni wanyu mu ntara
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Imigwi y'abagizi ba nabi 67 niyo yasambuwe n'igipolisi c'u Burundi muri ano mezi atatu aheze. Ibigwanisho bitari bike navyo birafatwa na inkozi z'ikibi zirenga 380 zirahagarikwa. Umushikiranganji w'umutekano mu Burundi Alangiyome Bimbunyoni yabivuze ariko ashikiriza ivy'ubushikiranganji yaramutswa bwaranguye mu mezi atatu aheze. Ivyinshi kw'ino nkuru na mugenzi wacu Bujumbura Eloge Wirikaneza.
Umushikiranganji w'umutekano mu Burundi Alangiyome Bunyoni yemeza ko kuva mu kwezi kw'indwi umwaka gushika ubu umutekano wakomeje kwiyongera mu gihugu cyose kurusha uko byari imbere yaho. Umushikiranganji Bunyoni yasigura ko ubugizi bwa nabi bwagabanutse ku rugero runini cyane umuntu agereranije n'ibyari byabaye hagati y'ukwezi kwa kane n'ukw'indwi.
Mujanye n'ubugizi bwa nabi bujanye ni ibitero by'amagrenade ibisasu ntezwantoke byaribonekeje inshuro indwi mu kwezi kwa mukakaro ariko bica biramanuka gushyira ku nshuro zitatu mu kwezi kwa myandagaro. Mu kwezi kw'icyenda naho kwa Nyakanga byabaye inshuro imwe gusa. Byumvikana yuko habaye kugabanuka. Hariho ubugizi bwa nabi bwari bwiharaje bw'inyishwa ry'abantu bakabura kubera ingo zitandukanye zijyanye n'inyungu za bamwe bamo canke ibyo abantu bapfa. Muri myandagaro habaye ubwo bugizi bwa nabi inshuro 12 hanyuma biragabanuka gushika ku nshuro imwe gusa muri Nyakanga. Ibintu bijyanye n'imitego yo ku mabarabara twabonye muri mukakaro inshuro zitatu ariko bijya ku nshuro imwe muri myandagaro. Mu gihe muri Nyakanga ata mutego n'umwe wibonekeje.
Ariko kandi muri ico kiringo igipolisi catwaye ibigwanisho bitari bike.
Habaye rero amasako agera ku 3000 n'amajana 32. Ivyo vyatumye hashobora gutorwa inko zitari nke, ingoho 17 zo mu bwoko bwa Kalashnikov, ingoho ntonto zo mu bwoko bwa pistole 6, haratorwa n'amasasu makeya ashika ku 900, ariko haratorwa amagrenade ashika ku 98, murumva ko ari menshi rwose yaza guterwa canke guturika ikono na vyinshi. Rero harafashwe n'ibindi bitari bike by'ibijyanye n'inzoga zitemewe n'amategeko aho amariti hafi y'200 yasheshwe. Hanyuma uturwi dushika 67 tw'inkozi z'ikibi twarasambuwe. Abagizi ba nabi 338 barafatwa.
iruhande hivyo bigwanisho n'inkozi z'ikibi zafashwe hari nibindi bigwanisho byasambuwe kobera byari byataye igihe
uwo murwi rero nayo nyine barabandanije kwegeranya no gusambura ibirwanisho byaba ibyo washoboye kwegeranya abantu bashikirije ku gushaka kwabo canke ibyafashwe n'inzego zijejwe umutekano aho hariho ibisasu neza ntoke bishikijana na 45 byasambuwe akaba n'inkoho nazo nyine zasambuwe kubera byagaragara ko zishobora kubangamira ubuzima bw'abenegihugu n'amabombe canke amamine nayo nyine yasambuwe atari make umuntu ndero gutsimbataza igenzi ubagirirwanisho n'ishungirwa ryavyo uwo mugore abandanije ikorwa cyo kurondera umwirondoro w'irwanisho ikandikwa igashirwa ku rutonde rw'ibindi birwanisho bisanzwe bitunzwe n'ibisata bya leta ibyo twita marquage cyo kubona cyane cyarabandanije
igipolisi cy'u Burundi cyemeza ko meza tataheze cinjije mu kigega cya leta amafaranga yababa imiliyaridi zitandatu z'amarundi Umushikiranganji arenga iyo mebunyo navuga kwa ayo mafaranga hanini yinjijwe n'ibisata by'inyamiramabi bijejwe guca amande abantu hamwe n'ibitanga impapuro zitandukanye harimo impapuro z'inzira nka passport na murekarengane hatibagiwe igipolisi kijejwe umutekano wo mu mabarabara. Eloje Urikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloje Urikaneza, tuve ngaha Bujumbura duce dukubitira mu ntara ya Bururi. Turacari mu gihugu cy'u Burundi, aho bamwe mu banyeshuri bantaho nikora bo muri commune Rutovu bavuga ko barenganywa mu kutaronswa uburyo bwo kwivuza. Ibyinshi kuri ino nkuru na Alain Yvirankunda akweje rya Amerika i Bururi.
Abo banyeshure nabo muri zone Chondi bavuga ko bakitswe n'amagara batoroherezwa guhabwa mwene ubwo buryo bwo kwivuza kandi bazwi nk'abandi mu bantu nikora aha mbere bakemeza ko hari nababa barenzye maze bituye mu ntwaro bagasubizwa inyuma badafashijwe ivyo rero kubgabo bakabihisiguro yuko itunganywa byo gufasha muri ubwo buryo gamba butegekanywa uko umwaka utashe ataco bubamariye. Francine Ndayikengurukiye numwe muri bo mubayaze ni jya Amerika
cyerekeye ningene dufatwa ibyo rero bikadutera ikibazo wagenda watebye bakakubarira ko giye amasaha yarenze wazindukana hari igihe usanga nabo bataratonda ku kazi cha tubona umenga twebwe sinzi ingene nopfuka umenga ntituri abantu mu bisanzwe turi abantu bahebwe twapfuye nkeka twabuze imva gusa urumva nkaho gwayo ukabona ntufashwe cyo kimwe n'uwundi cha wihebura kandi barigetse kuba babikora ku rero menga byarahindutse cyo kuva ndabibonye umwaka uraheze izo zose ni ngorane hari abatamahera ubufise cugenda nk'igi kupenga mwibaraba
vyongeye abo banyeshure ntibategera impamvu z'ukuntu bajuragizwa no mugihe baba berekanye kandi urupapuro rwerekana ko ari banaho nikora. Ikindi kigaruka kikabababaza nkuko babivuga nuko ababa batari mu mugwa ntaho nikora rimwe na rimwe bahabwa uburyo bwo kwivuza. Maria Goretti kubw'Imana akabona ko ari ukubirengagiza
n'ubu birahari urabona twebwe ukuntu tumeze bashaka gufatwa na malaria ukumva kurenze ukumva ko bigusaba kujya kwa muganga nyine uzohangayika kandi aho uri kurarenga bakakubwira ngo tonda kandi abazi kikuzanye nono ukajibona arasohotse nta amafaranga afite yo kwivuza urumva bari kugufata nabi ibyo byose ni ibintu biducako
kubera uko kutaronswa ubwo buryo bwo kwivuza abo banyeshure banaho nikora bemeza ko bishika bagaheba ubwo buryo kubw'umuruho bagira mu kubusaba bataburonswa. Igiteye agahinda abo banyeshure nk'uko bavyivugira nukutamenya aho bashobora kwitura mu gihe baje gusaba ubwo buryo ntibaburonswe vyihuta. Charles Ndikumana ni kwa bivuga
kandi rero je n'ikindi kintu cyane amabaje gose cyane aho nageze kugwara tayemaze nko kuko mu mengo tumakurabana nawe cyo kugirana nabe asura ko yindi lande kubera urugendo n'umwanya ko ndi muri interne ikibazo gihari twinga nta namushaka bango je nko ngo ndenganije ubushango ngo kwitura ngoyo kuburyo mani majambo nta namufise ushobora kuvugira
tumenyeshe ko amafaranga yababa imiliyoni zitatu n'inusu ari yo ategekanywa uko umwaka utashe muri komine Rutovu yagenewe gufasha banaho nikora yamara mu ntwaro nabo nyene bakabona ko kugira ngo iyo myidogo ihere ari uko ubwo buryo butegerezwa kongerezwa. Salvatore Simbare umuhanuzi wa Mustaneri ajejwe intwaro imibano hamwe n'imico kama agafatira ku gitigiri cy'abanaho nikora bafise
kyo cyose dukoresha gica muri conseil communal n'amanyobozi ya commune rero hari kigabane duhebera bantu nikora turaraba bantu nikora bakunda kutugora cyane turavye ubukene mu miryango twacize imbere abanyeshuri cyo turaba rero mu nyuma ukuntu twabafasha tukabatera tudufaranga twonyene gusa bagiye kwa muganga tukaba udufaranga bakava mu bitaro icyo kigabane tugiha imiliyoni 3.5
rimwe na rimwe ugasanga bamwe bavuga yuko bamwe bafasha abandi ntibafasha
urumva natwe biratugora kugira ngo turobanure babaye gusumba abandi ubwiye ku mutumba uti bantawe niko kandi bangahe musanga bose bitabantawe nikora muri bo uratoramwe bamwe bamwe ubona ko bafise uwa bari gusumba abandi mu bukene tugaca no ruhande tukagira gatohoza ubukebuke kandi ya mahera twatekanije turabona yuko ahera n'ingoga tukabura dukura yandi turabona ko ari make kigeye cyo kubomboka twoyongera ko turayibona n'ishifuzo turagifise tworonka ubudufasha kandi byo bavyiza cyane gose twovuga dute imana ishimwe baje
ikindi abajejwe intwaro basaba bashimitse nuko amashira hamwe yitaho impfuvyi hamwe nabanaho nikora yo kwihutira kuza gukorera muri ako karere ka komine Rutovu ivyo kubgabo byofasha kugira ngo batabandanya bigwana ko mukubitaho kandi ataburyo bukwiye bafise mu ntara ya Bururi mu bumanuko bw'u Burundi Eve irankunda ijwi rya Amerika
ivyo abanyeshuri duce tubibandaniriza mu kambi ya Mahama iri mu gihugu cy'u Rwanda habagera ku 50,000 baba muri iyo kambi yahungiye mu impunzi z'abarundi ari bo bamaze guta ishure kuva uno mwaka w'ishure wa 2017 husha 2018 utanguye aho ni ku banyeshuri baba 19,000 baba muri iyo kambi nyene ya Mahama nkuko ibiharuro bitangwa n'abarongoye abandi bivyerekana imvo nyamukuru n'abana bahahamira ubuzi kugira ngo bace amafaranga ariko kandi hariho nabemeza ku buzima bugoye babayemwo butabakundira gutonda ku ishure idonido kuri no nkuru na Desire Hatungimana akweje urya Amerika mu gihugu cy'u Rwanda
kubanya mwigenda ko muri vyose muri yo kambi tudashize inyuma ubugaba buva kugakuku nivyo nyamukuru bituma abana batari bake bo mu ikambi ya Mahama bahiba ishuri uno mwana yahevye kwiga amenyesha ko yabonye ubuzima bumunaniye ahitamwo guta ishuri
impamvu makija ku ishure ubuzima nibwo bunchanga ukuntu bunchanga haragira igihe iyo nshitse mu rugo maraba nta makara mbona arako imbona kuko nta numwe yo kurupakira nshobora no kuronka nkibaza ukuntu ndi ufungure bikananiza ishuri baratugaburira ariko gusa kibazo nico mwijoro mwijoro naho sinshobora kuronka ingene mbaho cyambe samedi dimanche
uwo musore yahevye ishuri yiga mu mwaka w'icyenda kazoza kiwe arabona ko katazoba keza ariko ataronse ikimusahiriza amenyesha ko bitazokoroha kugira asubire ku ishuri
ubuzima ndi mu ntabwo bunezereye na gato kuko iyo umuntu ari ku ishuri aba ariko yitegurira kazoza kejo ariko uno munsi ndi mu rugo kubera uko kubura ayo makara ko kubura urugo rukwi niyo mpamvu ndi mu rugo ariko gusa sinovuga ngo ndishimiye ubuzima ndimo kuko simbone jo hanje azaza
abana babandanya kwiga baremanga ko uruhara rw'abavyeyi ari ntangere naho ariho abavyeyi bamaze kunanirwa n'indero y'abana babo biturutse ku buzima bwo mu ikambi butuma batari bake babintagondwa
cyangwa impamvu ndi ku ishuri nta kibazo twazananye na mama twazananye na papa niyo mpamvu nabo nyene ubwabo barampimiriza ngende kwiga nta kibazo
ariko hariho nabafise abavyeyi baheba
harabashitsa no mu nkambi ko ari nkambi yabajijwe beshi bacika ibirara umuvyeyi bakamunanira yamubwira ati ja kwiga ati wapi kamwankira nyene kubera ubuzima wababayeho akamubwira ati wapi je sinogenda kwiga tacayi ngeze 11 ati wapi biharandambira kwishuri
nk'abagenzi banyu bene wanyu bashikanye umuntu abaheba nta manuro muba
impanuro turazibaha turabaye impanuro zo kuza kwiga ariko kenshi ntibagaruka kubara twayinda umubwiye ati garuka kwiga ati wapi sinshobora kugaruka tubone kurera umwana ntakundi
uno umuvyeyi afise umwana yataye ishuri amenyesha ko kurera mu ikambi y'impunzi ari igikorwa kitoroshe yizera ariko ko bafatanije n'abarongoye ikambi bazotinda bakagondoza abo bana
umwana arashobora gutega ubugaba na mugenzi we kubera babona navyorushye ariko urabizi neza tukiri hariya muhira usanga umwana babona n'undi ku ishuri bakazusubira kubona n'ejo ku ishuri yagera mu hiruka mwakadra ukuntu uku ariko ngaba variya bagasubira guhera muri village bakaguma bari kumwe umwana umwe arashobora kushubundi undakushubundi vyoroshye cyane urumva kuriranga anu kwamiza kwigisho cyane
twumvise ibitigiri by'abana baheba ntawe urumuvyeyi twovuga ko mwadehukiwe koko kundera
nta muvyeyi numwe yo debukirwa kundera y'umwana wiwe ni ibintu gusa bipfa gushika twamiza ko yabatwebwe bwa ubuyobozi tukamiza ko abavyeyi abayobozi tukamiza ko nivya bindi bavuga bati utosora ifuku yamizamwo akatsi
abarongoye abandi mikambi ico kibazo c'abana batishuri kirabarajishinga ubuserukiro rwaruka amenyesha ko bariko barakora ibishoboka byose kugira abana bose bahevye basubire mu mashure
twebwe bwa mbere ingamba twafashe ubu turi muri makampanye cyane yo guhemiriza mbere no gusanga ku rugo rugo rw'abana kudantifisa imiryango abana bahevye mu mashure kugira abavyeyi babo tubahimirize tubahanure be baratunaniye turabigituma ugambere wabaheba hama niri batunanira cyane tubishire mu butungane kugira ngo abo bavyeyi babuze abana babo kuja ku mashure twifashishije n'izindi nzego badufashe abana bajye ku mashure ikindi nacyo hari abana baba barizanye ugasanga bahevye amashure ku buzima butandukanye bw'uko babimenya byose iki hariho programme yo gushyira abana mu miryango kugira ngo turabe yuko abo bana bugira uburere bwiza kandi bongere baje ku mashuri
mwamenya ko aho mu ikambi ya Mahama abana biga ku buntu kuva ku mashuri y'incuke gushika mu biga amashuri yisumbuye bakaronswa imyambaro y'ishuri ibikoresho by'ishuri bakongera bakagaburirwa Desiratungimana I Mahama Ijwi rya Amerika
muri isanga Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turacari mu kiganiro iwanyu mu ntara nkuko mubimenyereye imisi yose nkano mango turabashikiriza ikiganiro c'amagara y'abantu uno munsi rero tuza kugaruka ku ngwara ifatira ku rukoba na cane cane ku kuguru kuvyimba ariyo erysipel iyo ngwara murumva ko abenshi ntibanayimenyereye nta n'izina ry'ikirundi iraronka nk'uko muganga abyemeza iyo ngwara iri mu ngwara zishobora guhitana umuntu nuko nubwo biruko akagwa bukumbi ariko rero abifashe ntibakunze guhita bayimenya reka mugenzi wacu Bujumbura Diane Ndonse yatubwira byinshi kuri iyo ngwara ari kumwe na muganga Benjamin Ndagijimana
Ingwara erysipela kunze gufata ukuguru kuvyimba iri mu ngwara zitera ubwoba abantu cyane bikava ko umuntu ishobora kumurembesha mukanyisase mbere igashobora no kumuhitana muganga Benjamin Ndagijimana arongoye akarere k'ubuvuzi ko mu buraruko bwo mu gisagara ca Bujumbura atangura twiganira uko ifata
erysipela ni ingwara ifatira ku bihimba bimwe bimwe cyane cyane mu kuguru canke nko mu kuboko ingwara nyene nko tuvuga malaria canke zindi ngwara ariko itumwa n'agakoko bita streptococcus kinjira mu mubiri kavuye hanze kagaca gatera ico no kwita infection ugaca usanga rero karinjiye mu maraso muri kwa kuguru niho za gusanga aho kahereye iyo infection yahereye bavuka yuko ari erysipela
Cyongeye uyu muganga abandanya avuga ko ukuguru guhishira cyane umuntu akanibaza ko gushobora no guturika mbere akanarurumba icyo kumenya nuko ifata abato n'abakuru mu kubaho kwabo nkuko uyu muganga abandanya bisigura
Abari hari yaruguru akunda kuja gusenya inkwi mu ishamba akagira agakomere mu ntoki ho arikamuhanda canke n'utundi dukomere tuvuye hirya no hino aho imikorobi ishobora kwinjirira urumva yuko ashobora gufatwa niyo ngwara bariya bambara ibirato ugasanga kumbure arafite ibimeme ugasanga arafite ibikomere mu hagati y'amano naho nyene birashobora gutera iyo ngwara
Ingwara ifata umuntu avyimba kuguru erysipela isaba ko umuntu akwiye kunyarukira kwa muganga igihe bitagenze uko ukuguru gushobora kubora n'ingoga maze bikaba ngombwa ko gucibwa mu gihe naho ne itamuhitanye wese ari nacyo gituma muganga Benjamin Ndagijimana asaba ko umuntu atobanza kwigeragereza yivura
tubatubona ugasanga umuntu yaciye afata indasago agacukuguru gasanga kuzu indasago mugabo kumbure urumva yuko ariko ahubwo yongerereza aho imikorobo yinjirira ntacho biza kumufasha uko ateba niko ya mikorobo ibandanyije mu maraso nikigwirirana niko rero zangaruka mbi zuko ashobora gupfa bukumbi zica ziba nico gituma kenshi tuvuga tuti ari nkagahere ubonye ari agakomere canke akandi kantu ubona ahantu ya mikorobo ashobora kwinjirira ni vyiza yuko ubonye kuguru umvise ivyo bimenyetse kuguru utanguye kuvyimba ukumva kurababara cyane ugiye kumviriza kumva isumbi ni vyiza yuko unyaruka kwa muganga.
Icyo kwirinda ni gufata minenegwe udukomere tuba turi ku mubiri kuko dushobora kuba intandaro iyo ngwara.
Hariho udukomere tumwe tumwe abantu bafata minenegwe ubundi agakomere kose ukabonye urakavura. Ni kuvuga kakiza urashira ko alcohol disinfectant urashira ko betadine kugira ngo tuyaducafu twose twoba tuhari ubwo nyine tuve ko ya mikrobe ntashobye kwinjira mu maraso. Hanyuma ako gakomere urabandanya ugakingira nikabandanye kashobora gukogwa ko na mikrobe kuko twumvise yuko akenshi za gusanga ari udukomere umuntu yafashe minenegwe udukomere tudakingiwe.
Uyu muganga Benjamin Ndagijimana arangiza asaba ko umuntu yohabera amaso ntiyitiranye iyi ngwara erisipele n'izindi abivuga afatiye ko atari yo ngwara yonyene ifata ukuguru kuvyimba ari nacyo gituma abantu bahamagarirwa na ntaryo kuja kwa muganga igihe cyose bumvise umusonga. Ibujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Izo ngwara zose zibasonga rero dushobora kurondera muganga akabaha ko umuco mubicije kuri radio yacu arubaze gmail.com mukatubwira icyo mushaka ko tubayagira. Mu minota mike gusa mugenzi wacu igitega Fidel d'Antoine Nsabimana aratubwira ibyo ariko aradutegurira. Fidel mwiriwe ngaho igitega.
Neza cyane.
Ngo hari kigo kivura indwara za kanseri n'ibisukari ahigitega ico kigo ni nyabaki biremezwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu gihe cyo Burundi.
Yego ico kigo cemerewe mu kwezi kwa gatanu 2016 kikaba gikora ku mugaragaro kivuza imiti y'ikirundi n'ibindi bintu nk'ibumba mu bantu bafite ingorane z'amafigo canke za kanseri.
Hari abamaze gushinga intahe bakize izo ngwara za kanseri.
Abo twavuganye bashinga intahe ni nk'abakize hepatite C, abakize indwara y'igisukari n'uwo yarase ubumuga bwavuye ku ruti rw'umugongo rwari rugwaye ndetse n'abavuwe imvumbuka ry'umurindi w'amaraso.
Ico kigo gikoregwamo n'abantu basanzwe n'abasanzwe bavura bize ivyo kuvura mbwa bakahindukira mu buvuzi bw'imiti kirundi n'abavyigiye nibande bakivuriramo.
Bagikoramo n'abantu bavuga yuko ari abantu bari mu miryango bari basanzwe bavuza imiti kirundi hanyuma ngo bakabiragwa n'ibisekuruza uburero bagiye bagerageza iyo miti ndetse barase n'amatuta ya bene iyo miti y'ikirundi bakoresha mu kuvura.
Ariko ubushikiranganje buramemeza ko bashobora kuvura abanyagihugu.
Kuko cemerewe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu gikorera ku mugaragaro kandi n'ibipimo byo kwa muganga baragenda kugira ngo babe bemeze yuko koko abantu bashobora kuba barakize.
Hagendegwa n'abantu baza bava mihingo itandukanye nka Hega Fidel aho hantu igitega.
Ico kigo kigenderwa n'abantu batandukanye nkaho na abo nashoboye kubona hari n'abari bavuye mu Rumonge, Bururi, Imakamba, eka citabwa n'abantu bava mu mihingo itandukanye.
Urakoze rero Fidel d'Antoine Nsabimana iyo nkuru twirarikira yabayumviriza Ijwi rya Amerika baze gushobora kuyumva mu majwi mu makuru yacu yo hanyuma. Akabino nga duce dusozere ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi incuti bakunze mwatwumviriza mwakenuye Diane ni nahazwe nari kumwe namwe kuri micro Innocent Kimenye muhinga bw'ivyuma twe mikwi izina rya bagenzi bacu turi kumwe mu ruganda kubategura no kubashikiriza makuru mu rurimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda kubwije rya Amerika twifurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu mugira umunsi mwiza.